ili nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikizwa ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose I Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Oya nukuri kwa mungu nta tuntu nazikegwajije mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze yandi yarumye.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri zone Gisenyi ibusoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi avuga ku mwimbo wabaye muke kubera uruzuba. Turafitiye n'ayandi makuru ku banyagihugu baba muri teritwari ya Buvira mu ntara ya Kivu yo mu Manuko basabye intumwa za ONU zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa bya MONUSCO muri Congo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri iyo teritwari ya Buvira. Turavuga no kwisibishwa ry'iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Asinapol Rwigara riregamwo ikigo c'amatagisi n'amakori co mu Rwanda kugurisha icamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko hamwe no kukiringo c'ukweza abanyagihugu baba muri zone Buterere mu Burundi hafi y'ikibanza ca Setemu ihingurirwamo amazi mabi n'imyanda ava mu makartiye amwe mu gisagara ca Bujumbura bahawe kugira babe bahavuye. Yamarareka dutangurire ku makuru avuga hijya no hino amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidele Niyongabo. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Sudani cyashikirije jo ku munsi wa gatatu ko kitazokwemera ko igihugu kigwa mukaga muri imyerekano yadutse mu gihugu nkuko umushikiranganje wo kwivuna abansi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu. Imyerekano gushika ubimaze indwi zitari nke ihamagarira Perezida Omar al-Bashir kuva ku butegetsi. Iyo myerekano yatanguye hiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro cy'umukate mu nyuma ihindukamwo yiyamiriza ubutegetsi. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Kamal Abdelmarouf yavuze jo ku munsi wa gatatu ku gisirikare citeguye guhangana n'abahungabanya umutekano wa Sudani. Naho iyi migumuko yabaye Perezida Bashir yaranse kuva ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu 30 bishwe kuva iyo myerekano itanguye ku itariki 19 z'ukwezi kw'12 guheze mu gihe amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yo avuga ko abarenga 40 aribo bahasize ubuzima. Igigiga cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku bana UNICEF gisaba imiliyoni 180 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha abagore hamwe n'abana barenga 180,000 mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko. Umutegetsi wa UNICEF muri ico gihugu yavuze ko amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono mu kwezi kw'icenda umwaka w'2018 atitayeho ubuzima bw'abana barenga imiliyoni 4.4 bakeneye imfashanyo zihuta. Andre Sule aserukira UNICEF muri Sudani y'Ubumanuko by'imfata kibanza yavuze ko menshi muri ayo mafaranga azokoreshwa mu kugura imfashanyo z'ibifungurwa. Sule avuga ko yizigiye ko impande zasinye ayo masezerano zizoyubahiriza ariko abanye Sudani y'Ubumanuko ngo baracabangamiwe n'inzara. Ako kamo ka UNICEF kaje haheze ukwezi kigisata cyawo nikivuze ko amakungu yananiwe gucungera abana baba mu bice birimo intamba mu bice bitandukanye ku isi. Abanyamerika baharugwa mu mamiliyoni bari mu bihe by'imbeho nyinshi twovuga kwizura inzara. Ivyatumye ukwiyunguruza hakoreshejwe amatereni bihagarikwa, ubuzi hamwe n'amashuri birahagarikwa hamwe hamwe, ndetse hari n'amateleviziyo mwamwe yahagaritse ibiganiro byayo. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibihe cyashikirije ejo kuwa gatatu ku miliyoni 25 z'Abanyamerika cyane cyane muri leta ya New England ni mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta ya Wisconsin, Minnesota, Illinois na Michigan bari mu bihe byo gukanya bidasanzwe cyane. Ba guverineri b'amareta ya Illinois, Michigan na Wisconsin bashize ayo mareta yabo mu bihe bidasanzwe. Abantu bashika kuri 4 baramaze gufa bahitanywe n'iyo mbeho gushika iki gihe. Abahinga bahanura ko abanyagihugu bakwiye kutareka imibiri yabo ngo ibe mu mbeho iminota 10 gusa. ibihumbi by'abanyagihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ariwe mukuru w'igihugu w'ifata kibanza Juan Guaido ku munsi wa gatatu ejo basabye abasirikare kwitandukanya na perezida Nicolas Maduro kandi bemera imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu. Abanyagihugu bihereje amabarabara ku murwa mukuru Caracas hamwe no mu bindi bisagara bafise inyandiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza agateka bakitandukanya n'intwaro ya gahotoro. Imbere y'iyo myiyerekano Maduro yari yagerageje nawe gukoranya abasirikare bashika 2,500 ku murwa mukuru Caracas asaba ko baguma biyunze kandi agabisha ko hari abasirikare b'abacangero bari mu gihugu. Guaido w'imyaka 35 y'amavuka akaba arongoye inama nshingamateka ariko agerageza kuremera Maduro ngo ave ku butegetsi kugira ashinge leta y'ifata kibanza izoca itunganya yandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite muri Yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha ingufu zose kugira rugondoza abarwanya leta b'abahuti bashobore kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cya Hodeida. Abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba Yemen bafunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cya Hodeida mu kwezi kw'12. Icyo gisagara kiri ku kivuko niho haca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri Yemen. Impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri icyo gisagara ariko ntibihuta gushyira mu ngiro ayo masezerano.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyagihugu baba muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu yo mu manuko basabye intuma z'urwego rwa ONU rujere umutekano ku isi zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa bya MONUSCO muri Kongo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho muri iyo teritwari ya Uvira. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Izi ntumwa z'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ziwo nuserukira ambasaderi Ufaransa muri ONU Quentante Tires azikigera kubwegera azakiriwe n'abakozi ba MONUSCO bakorera Uvira ndetse n'abademobe bahoze mu mitwe itandukanye yitwaje ibigwanisho ariko baza kwishyira hamwe batangira ishyirahamwe rya ICAD rifite umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri ndetse n'ubworozi bw'ingurube. Mu kiganiro cy'isaha imwe aba baturage batuye muri iki kibaya cya Rusizi ndetse n'abagarariye sosiyete sivile bagiranye n'intumwa z'akanama ka Roni zari zivuye i New York bazigaragarije impungenge batewe n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro iri muri teritwari ya Uvira.
Umutekano ahantu iwacu mu plan de la Rusizi urahungabana kubera iminsi yose twese tubona ba infiltration baba mu Burundi bakaca ku Rusizi hanyuma baka RN5 bakayivuka ko bakama bagendiriya mu mirima ya Mulenge hamwe na Remera
kuko ariho hantu abamama batabasha kugenda ngo bashike bahinge kubera icyo nicyo cyaduteye ubwoba ari ahantu tutahinze imashini zatinye kugerayo bita muri Nyakijangwa hari n'ahandi mu Kagaragara naho tuza tugira ubwoba bwo kujayo hari ahandi efo mu Kibirizi iruhande ruja za Rwenena aho naho turi mu kugira ubwoba bwo kuja guhingayo kubera ikibazo yuko abamama baragenda bashika bakabafata kusanga barabahohoteye
ari aba baturage bo mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abagarariye sosiyete sivile ya Uvira basabye intumwa z'akanama ka Roni gashinzwe umutekano ku isi guhagurukira imitwe yose yitwaje intwaro y'abakongomani abarundi ndetse n'abanyarwanda iri muri teritwari ya Uvira. Ruhanga Alexi yari mu ntumwa za sosiyete sivile ya Uvira.
Rekomandasiyo duhaye abashyitsi twari dufite uyu munsi ba conseil ya dosiyete ya Nations Unies murabizi ko aba nibo bapatro ba MONUSCO dufite hano kandi biri muri manda za MONUSCO ifite twabasabye ko bodufasha muri cadre ya lobby badufashe kugira ngo habeho les opérations niba bishoboka bashobora kudemantrale ya magroupe armé locaux ahari ahayateza umutekano muke mu baturage ariko kandi bademantrale ya magroupe armé étranger ari mu kariya karere. Ivyo ni byamara gukorwa bwashobora gukora ukugwa rero iriya misiyo yindi ya DDR yo gukura intwaro mu baturage no kudemobiliza wenda abashaka gusubira mu buzima busanzwe.
Nsabimana Claude umuturage utuye mu kibaya cya Rusizi nawe mu bitekerezo yashikirije izi ntumwa yabisabye yuko zabwira leta ya Kongo ikongera umubare w'abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za Mayimayi Kihebe, Mayimayi Kijangara, Mayimayi Munyemari, Mayimayi Irunga, Mayimayi Mushombe, Maimai Mbulu ndetse n'abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara Forebu FNL nimbonera kure kuko bateza umutekano muke muri territoire
ngo umutekano ni muke dufite ntago dusirikire nkuko byari bikwiriye nkuko twaza dusirikire mu myaka iheze turasaba yuko bora force igisoda bodeza aruna bari mu mashamba bakatuzanira abasoda benshi mu maene yo turimo
umuyobozi wari uyoboye izi ntumwa z'akanama karoni gashinzwe umutekano bwana Quantante yavuze yuko akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi kamaganira kure imitwe yose y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo kandi ko Monisco ifite inshingano zo kurindira abaturage umutekano ndetse no gufasha leta mu kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho Quantante yagize ati tuzahuza ibitekerezo twahawe n'abaturage bizaha imbaraga ibiganiro n'akazi akanama gashinzwe umutekano mu kongera indi manda Monisco mu kwezi kwa gatatu
en vue du renouvellement du mandat de la Monusco au mois de mars.
Izi ntumwa z'akanama gashinzwe umutekano zirimo abaserukira ambasaderi wa Amerika muri Loni, uw'Ubwongereza, uw'Ubiligi, w'Afrika y'Epfo ndetse na Mali basuye territoire mu gihe imaze iminsi ivugwamo imigwano hagati y'umutwe w'inyeshamba za Red Tabara zimaze icyumweru mu ntambara muri grupu ma Kigoma n'ingabo z'Abarundi ndetse n'imbonerakure nkuko Societe Civile muri territoire ya Uvira ibyemeza. Vedatse Ngabo kubwirwa rya Amerika kubwegera mu ntara kivu amajyepfo.
Banywanyi bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Rwanda umucamanza muri sentare y'intango ya Kacyiru mu gisagara cya Kigali yasibishije iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabijyanya kwigendera Sinapol Rwigara riregamwe ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha cyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Urubanza rwasibishijwe kubera ko abaguze amatungo bifuza ko nabo baseruka muri urwo rubanza. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ku isaha saa 2 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali byari byitezwe ko yagombaga gutangira kumva impande zombi zibana urubanza uruganda rw'itabirwanya kugendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana ko bateje mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora byabaye ikinyuranyo kuko hahise hiyongeraho urundi ruhande rutari rwitezwe muri uru rubanza. Urwo ruhande rwa gatatu byamenyekanye ko ari urwaguze iyo mitungo y'uruganda muri cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize wa 2018. Maître Ari Pierre Munyangabe wunganira kampani MMRGD yegukanye icyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda rw'itabirwa Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ko abo wunganira bifuje ku rubanza rw'aba bahari bakagoboka ku bushake kuko bafite inyungu muri uru rubanza. Yasobanuye ko bamuhaye dosiye bakererewe bityo ko atabashije gutegura urubanza neza. Asaba igihe gihagije cyo kujya kwitegura. Banyiri imitungo y'uruganda rw'itabirwa Rwigara bareze muri uru rubanza baravuga ko hari ku nshuro ya mbere bamenye kampani yatsindiye kugura imitungo yabo. Kampani MMRGD bivuga ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera ariko ayihuriyeho n'abandi bantu. Urubanza rugiye gutangira kuburanishwa nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru gitera utwatsi nditizi zari zazamuwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga Maître Vedaste Habimana. Basabaga ko ikirego kitakwakirwa kuko ngo uruganda rwaregeye urukiko rutari rwo. Bavuga ko rwagombaga kuregera urukiko rw'ubucuruzi. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umucamanza yanzuye ku kirego cy'uruganda gifite ishingiro, kuko ikirego kiregera gusaba gutesha agaciro cyamunara kigomba kuregerwa urukiko ruri hafi yaho iyo cyamunara yabereye. Cyamunara yafundiye komerse y'uruganda bitabigwanya kugendera sina Paul Rwigara yabereye imasoro mu cyanya cy'inganda ku ishami ry'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Abahagarariye uruganda Premier Tobacco Company Limited barega bavuga ko iyi cyamunara yatwaye imitungo yose y'uruganda yabereye ahantu batamenyeshejwe ntibamenyeshwe igihe n'agaciro ryayo ndetse n'amafaranga yivuyemo. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rurega bari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura umusoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ku mwari wa mahoro Anne Rwigara mukobwa wa nyakwigendera sina Paul Rwigara, umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane mu ruganda baryozwe iyo misoro. Umucamanza yabahamije uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ruregwa. Kugeza ubu urubanza Rwanda Revenue Authority isaba ko abari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda PTC baryozwe umusoro ruri mu rwego rw'ubujurire. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza uruganda rwitabirwanya kwigendera sina Paul Rwigara akayabo ka miliyari zikabakaba muri esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda, kikavuga ko rutayishyuye mu bihe bitandukanye. Uretse icyamunara ya Fonds de Commerce y'uruganda rwitabirwanya kwigendera sina Paul Rwigara itavugwaho rumwe, hari stock y'uruganda n'amamashini yakoraga itabi ku ikubitiro byatejwe mu cyamunara bivamo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye hatitawe ku zindi manza ziri mu nkiko. N'umusoro w'umuryango wo kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi ko bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zikabakaba muri 300 nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwari umunyemari ukomeye sina Paul Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Ku bivugwa n'ubutegetsi yazize impanuka, ariko ku ruhande rw'umuryango we ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Niba nta gihindutse iburanisha rizatangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bagira ubusaye rw'i Amerika i Kigali.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jeni mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abakire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi leta yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abanyagihugu baba muri zone buterere hafi ikibanza cha Setemu babe bahavuye. Abo banyagihugu basaba ko ikiringo cyo kongerezwa icigwa cyakozwe kigasubirwamo, kuko bavuga ko hari imihana babona ko yarenganijwe itofatwa n'ingingo y'ukubomoregwa. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Harabubatse badafite impapuro za leta, abo barinyagiye leta, abo bafite impapuro za leta.
Jean Bosco n'umwe n'Imana umushikiranganje w'ibihugu bya leta, umwe mu bashikiranganje batatu bari bishikiye mu kibanza cyagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafu yo mu gisagara cya Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije. Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine Ntangwa mu gisagara cya Bujumbura, aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava. Nanzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko.
Ategeko rya kurikijwe kuko ubamfite ga bose nta n'igeza ronga autorisation do batire.
Kiretse je amategeko, abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe. Pascal Barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu.
Cyose ibazo bitoyi biteza kuronga inyishu, ariko bitazi ivuga ngo abantu tubareke bapfirenga. Niyo hoba yarahanye, en propriété mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira abenegihugu, nta kibuza n'ubufisa yewe barambuvana.
umushikiranganje ajejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze kiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu barenga kuko murumva ntiko turakoresha ibishobisho turiko turabuzima gamwe bwe muri ngaha cyiza no gukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko bagwa mu mporero
n'umwe mu kwezi kumwe uwo wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo rujye ubundi buntuzenya ndibaze yuko ko leta ari umubyeyi yo kongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye tubitegereje mugaba hari ndi bari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere mbega none umuntu aba ngahaye n'uba muri miliware ninde arimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira iyi station de depuration abantu bari bategekanije metero amajana
ibintu byose biri ngaha n'ibya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo zaba nyabuna nsaba ko leta icyo janiranye umunyagihugu ku munyagihugu urubyaro rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bishobose ko kwimugwa setemu icyo kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamo ku neza yabo
hamwe mushikira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura setemu kugira ngo izo mu banyagihugu muraraba bityo turugende twikoreye ubusambi na cyane cyane yende bantu baba barahaguze kera cyane ndanahashyira uburyo bwinshi ubonye ndi mu ideni sinzi rero niyo umuntu azocajiya n'ingene bizogenda
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenze urugezo rero turasabye bashinga amateka twitoreye abakinguza amateka cyane cyane nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise buyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko ari aha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshyirwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemu ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sasempot kwiyumvira ati setemu niyimuke abene yubaguma aha ivyo vyo bari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ntiyoweza ngo yumugwe kandi nikivuga ivyayo
ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi rukiyemwo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abashikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta hamwe n'ujejwe umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaha inzwi gushika izaha inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Burundi kandi abantu barengizana bava mu miryango 31 yo muri komine Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga 10 yo muri iyo komine bamwe muri abo Barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda buramatari w'intara Kirundo avuga ko guhungira muri icyo gihugu bifitanye isano n'imvo za politiki inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Imitumba 14 yo mu mazone 5 agize komine ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugiramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi.
Oya nokuri kwa mungu nta tuntu nazikye bazize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze yandi yarumye anyesibereye uko nyine nta bibi nta ema nta kirenge n'ukizira nyine nuko nuko
hanyu ubu kuva mu 10 nta n'igitoro n'icyatoya hanyu mura na teragira nta n'ibiki n'ubu dutunzwe no mu misozi yo zanya gisozi niho tugenda guhahira iyo hiyo ku mukere ko haguye akavu na kimwe kigeze kibaho rwa kabisa
bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta n'ubu baguma bagenda n'ubu harana bimirije kugenda n'ejo baranditse baranimuze kwandika aba banditse inyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bava Tanzania nabo bakiye basubira mu Rwanda kwere ngo ruzu kwere hanguvu yo mu Tanzania adasubira kuko baba bagiye kwataje mu gihugu cyamwibarutse none pesi bagiye guhera mu Rwanda
aho herere hamazogenda nkabanga
banga hari turo rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamwe tugafashanya ari two twarose tukabaha umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twatukuri turatakaza cyane
muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Rwibikara ko bajya mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko igihunga gifitaniye isano n'imvo za politike nubwo boba bashonje
hari bavuze ko bariho n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda ubu biragoye gutahura yuko boba ariko barirukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yo bari indi politike y'abantu bamwe bamwe boba babwira abantu kiri muze tubatware muje guhungira hariya mu Rwanda bashaka twamika kandi ari mahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba ari izo zovyo n'abajya abantu ariko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine Busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine nawe ne baravuga ati kafira ariko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turagira imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nange ndazi dushanye hirya yejo batoza badufashe n'amashyirahamwe atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasavye abafise icyo birengeje abagize icyo bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Inshuti mwese mukunda ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.